nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabahaye mwiriwe ncuti namwe bagenzi ba Radio Nzamba agateka kawe turi ku munsi wa mbere n'igenekezo rya 17 munyonyi mwaka wa 2025 n'icyasango cy'amakuru mu Kirundi akaba nayagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abanyagihugu babatonze ku mirongo gitoro cahoze isoko nkuru ya Bujumbura barindiye amamodokari abunguruza baranegura inyifato y'abapolisi bahakorera babakibituriye kugira babashire imbere y'abandi. Imidogo ntimugwaho gusa iravugwa no muri zone c'ibitoke y'igisagara ca Bujumbura abanyagihugu babo bavuga ko badaherutse ni majyamazi mu mabombo yabo ari mu mpangu ngo aheze amezi 8 basaba ishyirahamwe Regideso kubagarukirako. Ishyirahamwe Parisemi risaba ko hobaho umuco ku byerekeye abaguze ubutare igihugu kiriko kiragurisha muri kino gihe ikigo cya Leta kiriko kiragurisha hamwe n'uruhara rw'ikigo gitoza amakori n'amatagisi ya Leta OBR. Amakuru twateguriye saya gusa pari uguca ku mayange mukanya nido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nkuko narimejeje kubamenyesha imyidogo ni myinshi mu banyagihugu biyunguruza bakoresheje amamodoka rusange mu gisagara ca Bujumbura. Bamenyesha ko impande yuko bamara amasaha ari make batonze imirongo barindiriye amabisi abunguruza hiyongera ko ibituri batongwa n'abapolisi baba bashinzwe umutekano bari ku mirongo kugira babashire imbere y'abandi. Basaba ko iyo ngendo itabereye igipolisi yohagarara. Patrick Nkeshimana.
Nkuko bivugwa na bamwe mu banyagihugu biyunguruza bakoresheje imodoka rusange mu gisagara ca Bujumbura mu mirongo yabatondera amamodoka ku bituro bitandukanye byo ngaho mu gisagara byasubiriye kuba miremire cane, bakamenyesha ko iciyongera ko ari biturire byako bari ku mirongo kugira ngo igihe imodoka ije babacishe imbere y'abandi. Bakabona ko biteye isoni n'agahinda kuko umuntu ngo ashobora kumara amasaha agera kuri 5 canke arenga atondeye imodoka, abenshi bagahitamwo kugenda n'amaguru.
Ubu umunyagihugu arashobora gutonda agahera samunani akaja ku sipensi cyangwa samunani cyangwa kandisi. Kala kala kuvuga yuko mbisi zirazi kariko ziranza, mbisi zirazi riko ziranza mugabo ababa batanga amafaranga igihumbi igihumbi akaba yurakibazo urakishwa imbere. Kuvuga hari umugabo wa polisi ugenda aca ku mirongo ku bantu bakaza baravuga ati tanga igihumbi tanga igihumbi, mbisi je niwe dusha ducisha imbere ugaca usanga abanyagihugu urumva ni bariko baratangishwa ibiturire.
Bagasaba abarongoye intwaro n'igipolisi guhagarika iyo ngendo igayitse.
Tugasaba abijejwe ko bagerageza kubuza abakihanirwa abapolisi, ni ukuvuga abapolisi baba baje gucunga umutekano w'abanyagihugu baba bari ku mirongo ntabwo baba baje kubatangisha ibiturire. Tugasaba abijejwe ko bagerageza basa bakababuza bakabihanirwa ibyo ngeso bakaziheba.
Mu ruganda rwo kumenyesha amakuru kwa Radio Inzamba gateka kawe twashatse kumenya icyo abajejwe intwaro n'igipolisi ngaho mu gisagara ca Bujumbura bashikiriza kuri iyo myidogo y'abo banyagihugu, ariko tukaba twabakenye kuri za telefone zabo ngendanwa.
Patrick Nkeshimana arakenuye imyidogo kandi iravugwa mu banyagihugu muri zone c'ibitoke mu gisagara ca Bujumbura kubera ikena ry'amazi. Amezi abaye 8 ata amazi arangwa mu mpango z'abanyagihugu mu c'ibitoke, ico gihe cose ngo bikora ku mazi yo ku mavomo rusange. Ibyo nabyo ngo ntibiheza ngo biboroheze mu buzima bwa minsi yose, basaba Leta hamwe n'ishyirahamwe Regideso ko bokora ibishoboka bakongera bakaronswa amazi mu mpangu zabo nk'uko byahora kera. Julien Muzinga.
Nk'uko byashikirijwe na bamwe muri bano banyagihugu muri zone cy'ibitoke ngo amezi arenga 8 ata amazi aza mu marobine yo mu mpangu zabo, ibi bigatuma baca baja kuvoma mu mavomero rusange udatsindutse agashobora kumara umunsi wose atani majya amazi abonye. Bakavuga ko banahahuriye n'abandi baba bavuye mu yindi micungararo.
Urumva iwacu mu cibitoke na cyane cyane ahaguru yo kujya hakanyoni maze igihe kitari gito tudafise amazi mu mpangu ya kuvoma ku mabombo rusange kuvunda umuntu azinduka mu gatondo ka kare iyo umuntu atazindutse urindabwira kuri atahurira n'abandi bantu benshi baba bapfuye mu Kamenge muri Songa ikanandi baba bapfuye mu yindi mihingo ikanoga no kuvuga amadege kirengagata amazi dosise ikiringo kirenga amezi umunani atanu nange amazi dosise mu mpangu
basaba leta n'ishyirahamwe Regide zikuboke muri iki kibazo bagasubira kuronswa amazi mu ngo zabo
tugasaba rero ishyirahamwe Regide n'umukuru w'igihugu yo kumugerageza bagasubira kuronswa amazi mu mpangu n'ahandi bigakatirwa n'ingaruka zifatiye ku izopolitiki kuko kubakanda kwizurangirika tuyavoma birago twara umwanya munini tadukesheje dukora twashaka dusara dusimitse ko bakumva akamukati tukiguma tujuragirika yakongera amazi yadusize mu mpanga
mu ruganda rwa radio Inzamba agatirika kawe twarongeye kuri telefone abajejwe intwaro muri komine Ntahangwa cyo kimwe nabo mwishyirahamwe Regide zo kugira abagire icyo bashikirije kuri iki kibazo turabakena
je muzinga arakenuye abarimyi barimye ibigori mu ntara ya Burunga mu mwaka uheze ishavuriraniga iryo shavurigatuma no ku mwaka uheze bimbuye bakaba batararonkaho bashora umwimbo wabo muri kine gihe ibigori bimbuye ngo byatanguye kononekara aho birunze mu mazu yabo barimye teke inkuru tubibaze Bertrand ngenda kuri yo
bamwe muri abo barimye bemeza ko barimye imirima minini minini inyuma yaho leta ibahimirije kwijukira ico gitegwa bize kugurirwa na leta nkuko byari byagenze mu mwaka wa 2023 muri abo barimye haravuga ko bafite amatoni menshi mu mazu ariko arababorana kubera uburyo bwo kubika budashemeye ikindi ciyongera ko n'ubukene bw'imiti yo kubikingira udukoko dutuma bibungwa itari kiraboneka ku masoko ngo n'iyo bibonetse basanga ijinje cyane bamwe mu barimye bavuganye na radio Inzamba bidogera leta ko yabahenze basaba amadeni mu mabanki biteze gushorera umwimbo wabo mu kigo anagesa ikindi kibabaje ngo n'ukuntu leta inabankira kubaronse isoko kubidandaza mu gihugu kibanyi cya Tanzania aho ngo ufashwe acibwa ibihano biremereye ho gupfungwa gucibwa amande y'umurengera hamwe no gufatirwa ibyo baba bashoye aba barimye basaba leta ko yopfuma ibatoza ikori ku byo bashoye kugira umwimbo wabo ntubapfane wose baheze bashobore kuriha amadeni bafitiye amabanki tubamenyeshe ko icyo kibazo umushikiranganje wa mbere Nestor ntaho ntuye yakibajijwe aheruka kugendera intara ya Burunga ariko akaba atigeze agitangira inyishu
arakenuye Bertrand ngenda kuri yo tumira amatere tubandanya n'amakuru twabateguriye
Inzamba
amakuru twabateguriye harabandanya ngo harakwiye kumenyekana amakuru yose hajyanye n'igikorwa cyo gushora ubutare kiriho kiraba uko ni kwishyirahamwe Parisemere bibona ni nyuma y'umukuru w'igihugu Baristo Ndayishimiye yamenyesheje ko igihugu citeze kuronka amafaranga y'amadolari y'amanyamerika yababa imiliyoni zitandatu ishyirahamwe Parisemere kavuga ko hakwiye umuco ku byerekeye abaguze ubwo butare ikigo cya leta cyabugurishije n'uwara kwikigo obehe rero kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta muri ico gikorwa co kugurisha ubutare twumvirize Faustin Ndikumana arongoye Parisemere
nubwo ayo mahera ariko aravugwa abakenewe n'ico bitaraproshma kuverifya kutokuraba neza kuko iyo twe dushoreye amabuye y'agaciro hanze ngo butare niyo disposa tuba tugize muri ibyo bihugu nyimba ari Ubushinwa mu Bushinwa rero barashe statistike nabo z'ukwemporuta ubwo butare mu Burundi nukura ko statistike za importation muri Chine ibutare zisa na statistike za exportation y'Burundi mu butare niko babiraprosha hanyuma kuko hari igihe usanga mu bihugu kandi garagaye n'usanga ama importation ama exportation umengo twe twasohoye make mugabo ibyo twashoreye hanze ugasanga ni bike mugabo ahandi ugasanga amerikana ko twashoreye byinshi ico ni kindi kintu gihambaye kugira ntagira amahera akatira mu nzira agira iki ibintu nka bene ivyo rero nibyo leta mu bikorerako ikindi ni kijanye no kumenya iyo concentration y'ubwo butari yo tenere mbere hari ubu badusanze gute concentration yabwo igiciro cyari kigeze ku isoko mbega ku isoko mpuzamakungu kingana gute kugira batore iyo sosiyete y'ubushinwa kugira uyugure yerekanye iki n'ibibazo rero nk'ibyo bahaza abashaka kwaza ko babaye na concurrence ntoya hanyuma ikindi ni uko hakeneye kujya ati mbe none ni iyihe entity ni iki gihugu cyashorera ubutare mushinwe gakuba pari leta bibaje leta ni berbe ni kigo iberbe ni shira hamwe entreprise ya butse kirashoruta nubushikiranga ni niwo ben ni giki kiryo kirashoruta hanze amaraguza yitiribihe iki kigo cyatowe gute ni monopole ikintu kibitafu kidafutute ni monopole ishyirahamwe ry'abandi n'ibitebibwo bandi iyo monopole ryayironse gute hamwe tukamenya n'ubuhara ubemi kiragira muri iyo siriku yo kusura ubwo butare ubemi iyo siriku imeze gute
ishyirahamwe parise militeri akamo kandi banki nkuru y'igihugu berbe gutunganya neza kandi mu muco ibyerekeye amafaranga y'agaciro azova muri icyo gikorwa cyo gushora ubwo butare mu makungu. Dusubire twumvirize Faustine Kumana arongoye ishyirahamwe parisem ku rwego rw'igihugu.
Ikindi gihambaye ni uko igihe ibanki nkuru y'igihugu yitwa ko iri kirashorera ko igihugu cyo kirashorera ubwo butare hanze, hari kaba bavuze ngo hera gushorera mu Bushinwa, hariho inzahabu mu bise zaharabaye itegeko rivuga yuko abadara inzahabu bozishorera boza kuzidanaga mu ibanki nkuru y'igihugu. None izo nzahabu ibanki nkuru yaguze zo zingana gute? Site yagenze gute? Iyo rezerve ikigwira gute? Hakeneye umuco ku nzahabu nayo ibanki nkuru y'igihugu maze kugura muri iyo reforme. Hanyuma yose niba ari karagwira rero duhe habe akarusho itwa na berbe tuyisaba yuko kuba transparence ikagira regrema yo kugera amadovize ama importation strategique akamenyekana ibyo tukutegeza kugira hanze ni strategique yemewe ama service yo hanze nyene yemewe kandi bakora ku mugaragaro iyo list igasohoka ataki nishira kuvuza kita nishira kuvuga hanze kita kitambega kuri iyo list muri produit strategique na kirani ko byagenda hanyuma berbere ikasubira ayo madovize yaje nyimba kugira bere kare kwa igihugu bacibajana mu mabanki commercial agaheza rakariha izi data z'abarundi bakenera ayo ma service abarundi bakenera bareke kuba birukira ku yindi soko. Hanyuma berebe ukirondera ikintu bita maison de surveillance kigo kiza kiraraba ibiciro y'ibyo bintu tugurira hanze bakaraba tashirita ku kirasi hari bakaraba karite y'ibyinjiye ayo ma statistique yose muri ibyo bihugu bigurira hoyo ivyo bigo rero hari gato kwa itwa FGF genda yibuka yafaga cyane kugira barihe importation yabaye controlled par FGF musa ariko byatekeza kugenda importation yabaye kon ya suzumwe na F nico kigo niyo acha ituma bashobora kuriha ma importation. Hanyuma dusabe rero burundi ariko baje muri transparence bwinjire muri ITE ikijya kigo mpuzamakungu gifasha ibihugu guteza imbere gukorera mu muco mu bijyanye no gushora ubutare.
Ni kuri iryo rwe rya Faustin Kumana harongoye parisem duciye dusozera ko amakuru twari twabateguriye kuri uno wa mbere. Reka nshimire mwebwe mwese mwashimye kudutega yompi, nshimire bagenzanje umwe wese ku ruhare yagize kugira ngo aya makuru aboneke nk'uko muyumvise. Ufite imyongere nayo ko ndabashikiriza, ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.